Gakuza.
Tunyweremu Gakuza, nurukurikirane gudukino mutegurigwa, mugashikirizwa n'umuhari uharanira gateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho, twigisha, dukebura, tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya +25 76 178 161 sit wetitatu akaburungu league agakwego iteka akaburungu bi Facebook league iteka tweet @ league iteka.
Hey, what's up? Imodoka ahizohagarara.
Mata tatatu mwakire nk'umwami, umukuru w'umugambwe wacu. Ijya ryambira tugende hani wacu.
Baze babone ko twakenyeye. Beburaze. Hari abanywanyi bamaze kuyipanga. Ingene bazotonda guhera hariya kubasanganzira. Bishaho kibuga byo bizobera.
Sha, ko gakuru niko. Kandi sha. Biyumvire neza cyane. Engaje arazanye ibindi bitonga ati tubiteraga yemwe.
Ni mara nyakuba. Uko burayitangaza uko siko barabakiye mukuru mugambwe wa
ubu rero mwafashe ingendo yo kugira ibyo tugize muzi gute ko tutaba twarisabye
umviriza ndababwira humura tagitonga tina kimwe mbona nga ibi ni bayiterero wari wese oho
nana ko mbuga mbozi nibanga
ubu mushaka duhari ndababwiye ko nakene ko ni bitagatse nakimwe nga
ingende undi ravuna abahungu kandi n'abakuru b'imigambwe ntibangana
kubera iki batangana
ibyo muzoze muravyibuka
cyahiye bangana bose
murashobora kubona ibidukikije nuko mwakira umukuru w'umugambwe ntagaruka nsangaho na kimwe agashomura akarya
ariko urabona akakarenganya nta n'indyo zibiri nziza bako murayigiye umukuru w'umugambwe wabo
yego
kandi na mustande niho yari ari
niho yari namubonye jyewe
oya n'ukuri abajeje intwaro barakwiye kumenya ko bari hejuru y'imigambwe bagatunganiriza bose cyo kimwe bakamenya ko atamwana n'ikinono
tunywere mu Gakuza.